mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranirwa Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti zacu ikaze mu makuru iyo kuri uno mugoroba muri kumwe na Fideni yo ngabo. Mu Burundi leta ibandanya gushishikariza abantu bose kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda ikiza cha COVID-19. Nde ibikogwa by'umwuga w'abarovyi byoba byorosha kubahiriza ayo mabwirizwa.
Ntako bimbona uko byokunda kuko usanga tuguma twegerana kandi numva bavuga ngo iyo mwegeranye na usanga n'ubundi ushobora kwanduza mugenza wawe cyangwa akakwanduza.
Abo ni bamwe mu barovyi b'inyanzarak na mvugo mu ntara y'Amakamba berekana amakenga yabo kubijanye no kwirinda ikiza cha COVID-19. Mu Rwanda sentare nkuru ya Gasabo yemeje ko Yvonne Idamange abandanya gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International itangaza ko ryashyizeho umunyamabanga mukuru waryo yari asanzwe ari intumwa yihariye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bwicanyi buciye kubiri n'amategeko. Muri Ethiopia matata afatiye ku butaka yasubiye gutuma ababa mu ntara ya Tigre bava mu byabo. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urubanza rwa Derek Chauvin rwatanguye uyu munsi mu mizi yarwo mu gisagara cya Minneapolis muri Leta ya Minnesota mu buraruko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International itangaza ko ryashyizeho umunyamabanga mukuru waryo mu Faransa kazi Agnes Kalama yarasanzwe ari intumwa yihariye y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bwicanyi buciye kubiri n'amategeko. Thomas Kamirinda araduha ibindi.
Agnes Kalama yamenyekanye cyane kubera anketi yakoze mu izina rya Roni ku iyicwa ry'umunyamakuru Jamal Khashoggi wo muri Arabia Saudite. Mu cyegeranyo cy'impapuro zirenga ijana yavuze ko hari ibimenyetso bifatika byerekana ko igikomangoma Mohammed bin Salman uzasimbura se ku ngoma ya Arabia Saudite arufitemo uruhare. Mu cyumweru gishize Kalamar yatangaje ko guverinoma ya Arabia Saudite yamushyizeho iterabwoba ryo kumwica kubera anketize iyo yarabihakanye ivuga ko ayibeshyera. Agnes Kalama yakoze kandi anketi nabwo mu izina rya Roni ku iyicwa rya General Qasem Soleimani wo muri Irani warashwe n'indege ya gisirikari itari mu muderevu drone ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa mbere 2020 i Baghdad muri Iraq. Kalamar yanzuye ko iriyicwa rinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Inama y'ubuyobozi ya Amnesty International ivuga ko afite ubutwari buhebuje yamuhaye manda y'imyaka 4 guhera uyu munsi. Kalamar yigeze n'ubundi gukorera Amnesty International kuva mu 1995 kugera mu 2001 ari umuyobozi w'imirimo mu biro by'umunyamabanga mukuru w'icyo gihe Pierre Sane. Muri icyo gihe kandi yakoze na nketi ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu mu bihugu birenga 30. Amnesty International ivuga ko ari wo muryango munini cyane kurusha iyindi yose iharanira uburenganzira bwa muntu ifite ibiro mu bihugu birenga 70 ku isi yose.
Urakoze Thomas. Muri Ethiopia amatata afatiye ku butaka yasubiye gutuma ababa mu ntara ya Tigre bava mu byabo. Ni inkuru mushikirizwa na Eugenie Mukankusi.
Imodoka zo mu bwoko bwa bisi zuzuye ivumbi zikomeje kugenda zitwaye imiryango yo mu bwoko Amahara bavuga ko bahunga bava mu ntara ya Tigre. Izibarirwa muri 40 ku munsi zihagarara ku mashuri yahindutse inkambi. Mu mezi anashize guverinoma ya Ethiopia yatangaje insinzi ku nyeshyamba za Tigray's People's Liberation Front TPLF mu magambo ahinnye aho ibihumbi n'ibihumbi by'abanyatigriya bongeye guteshwa ingo zabo. Ubu noneho ntibyatewe n'imirwano ahubwo byaturutse ku ngabo z'akarere n'abagabo b'abarwanyi bo mu bice bituranye n'abamuhara bashaka gukemura ikibazo cy'ubutaka kimaze imyaka nk'uko bamwe mu babyiboneye abakozi batanga imfashanyo nabo mu buyobozi bushya bw'intara ya Tigre babivuga. Abayobozi b'abamuhara bavuga ko ubutaka bumaranirwa bungana hafi na 1/4 cy'intara ya Tigre cyatwawe mu myaka hafi 30 ishize na guverinoma yiganjemo TPLF mbere y'uko Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed ajya ku butegetsi mu mwaka wa 2018. abategetsi b'intara ya Tigre bavuze ko kuva kera yatuwe n'amoko yombi abamuhara n'abatigrinya kandi ko imbibe zashyizweho n'itegeko nshinga. None ubu imirwano yahagaze, imihanda ikongera gufungurwa, bavuga ko hari akagambane ko kuhirukana abanyatigrinya. Reuters yaganiriye n'abatigrinya 42 basobanura ibitero, ubusahuzi n'ibikorwa by'abagabo b'abamuhara bitwaje imbunda. Babiri bafite ibikomere bavuga ko barashwe.
Tugushimire Eugenie. Tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urubanza rwa Derek Chauvin rwatanguye uyu munsi mu mizi yarwo mu gisagara cya Minneapolis muri Leta ya Minnesota, mu buraruko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Derek Chauvin ni umupolisi w'umuzungu yagirizwa kuba yishe umwirabure George Floyd mu kwezi kwa gatanu mu mwaka urangiye. Thomas Kaminda dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Mu by'ukuri urubanza rumaze ibyumweru bitatu rutangiye, ariko imirimo yarwo kugeza ubu yari yo gutoranya abaturage bagomba gukora urukiko rwa rubanda jury. Ni akazi katari koroshye kubera ukuntu urupfu rwa Floyd rwabaye ikimomo. Kubona abaturage batabogamye byabaye ingorabahizi. Umucamanza, ubushinjacyaha n'abavoka ba Chauvin banze amagana, ariko nyuma baza kubasha gutoranya 12 barimo abirabura 4 bicaye nk'urukiko n'abandi 4 bashobora kuba abasimbura. Umushinjacyaha niwe watanze ijambo ry'iriburiro, arega Derek Chauvin icyaha cy'ubuhotozi. Chauvin aragihakana, ariko kiramutse kimuhamye ashobora gukatirwa kugera ku myaka 40 y'igifungo. Mbere y'uru rubanza, umujyi wa Minneapolis wumvikanye n'umuryango wa Floyd ku itariki ya 12 y'uku kwezi kwa gatatu kugomba kuha impozamarira zingana n'amadolari miliyoni 27. Urubanza rushobora kumara ukwezi. Abahanga mu by'amategeko bemeza ko rushobora kuba icyitegererezo, kubera ko kenshi na kenshi abapolisi batajya bahanirwa kwica abasivili iyo bari mu kazi kabo. Umutekano w'urukiko urarinzwe cyane bikomeye. Ingoro yarwo ikikije n'ibidandi bitatu by'isima bitandukanye, insinga ziriho amahwa y'ibyuma, kandi abasirikare ba Leta ya Minneapolis, National Guard mu Cyongereza, nabo baryamiye amajanja. Ubutegetsi bufite impungenge z'imyigaragambyo ntiyakurikiye urupfu rwa George Floyd.
Urakoze Thomas. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch kuri uyu wa mbere ryasabye Qatar gukuraho amategeko atuma umugore ategerezwa guherekezwa n'umuntu w'igitsina gabo ahagiye hose. Eugenie Mukankusa duha ibindi.
Uwo muryango uvuga ko ayo mategeko habuza umugore kwifatira ibyemezo bijyanye n'uburenganzira bw'ibanze nk'ubwo gushaka uwo bubakana, gutemberera mu mahanga no kwitabwaho mu buvuzi bujyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Umuryango Human Rights Watch ufite icyicaro mu mujyi wa New York wavuze ko nyuma yo gufata ingamba ziharanira uburenganzira bw'abagore harimo ibijyanye n'amashuri no kurindwa mu muryango, Qatar yasigaye inyuma y'ibihugu bituranye mu kigobe nyuma ya Arabia Saudite mu mwaka wa 2019 yemeye ko abagore bujuje imyaka y'ubukure bajya mu mahanga batagombye kubisabira uruhushya. Umugore umwe muri 50 babajijwe na Human Rights Watch yasobanuye ko ubuzima bw'umugore buhora mu cyo yise akato. Ku myaka 40 y'amavuko, umugore yabwiye Reuters ko ababyeyi be bamwangiye kwakira buruse yo kwiga mu mahanga. Human Rights Watch ivuga ko abagore n'abakobwa bafite munsi y'imyaka 25 bakenera uruhushya rw'ababarinda kugira ngo babe bajya mu mahanga. Umugore ashobora igihe icyo ari cyo cyose ku myaka iyo ari yo yose kubuzwa n'umugabo we cyangwa se kujya hanze y'igihugu. Nubwo nta tegeko risaba uruhushya rwo gukora cyangwa se gukomeza amashuri yisumbuye, abagore bamwe bavuze ko bagikenera urwo ruhushya. Uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Qatar bwatangiye gucungirwa hafi mu gihe iki gihugu kitegura kwakira imikino y'igikombe cy'isi mu mwaka utaha wa 2022, by'umwihariko ku bijyanye n'abakozi babimukira. Ubu ubuyobozi bw'Idoha bwatangiye kuvugurura. Qatar ivuga ko raporo ya Human Rights Watch irimo ibintu bitari ukuri, ariko ko ishobora kuzakora amaperereza kubivugwamo.
Tugushimire Eugenie. Impanuka y'indege yo mu bwoko bwa kajugujugu yahitanye abantu 5 ku munsi wa 6 w'indwi turangije muri Leta ya Alaska muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibindi na Tim Ishimwe.
Ubuyobozi bwo muri Leta ya Alaska hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwemeje ko abantu 5 aribo bapfuye bazize impanuka ya kajugujugu yo ku wa 6, barimo umuherwe w'imyaka 56 uzwi ku mazina ya Petra Kellner ukomoka muri Republika Czech. Isosiyete y'umuherwe Kalna ikora ibijyanye n'imari n'itumanaho yemeje iby'urupfu rwe kuri uyu wa mbere, ivuga ko ruyibabaje cyane. igipolisi cya Alaska hamwe n'ubuyobozi bwa Tordrillo Mountain Lodge hoteli bari barimo batangaje ko batatu mu baguye muri impanuka bose barabashyitse kuko badakomoka muri Amerika. Ikigo gishinzwe umutekano wo gutwara abantu n'ibintu muri Amerika cyatangiye gukora iperereza harebwa icyaba cyateye iyi mpanuka yabereye hafi ya Nick Russia. Aha ni ahantu bakorera amasiporo yo kunyerera ku rubura.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook, YouTube na Instagram kuri adrese yacu VOA Radio yacu. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda aho sentare nkuru ya Gasabo yemeje ko Yvonne Idamange abandanya gufungwa by'agateganyo iminsi 30 mu bya bitandatu Idamange yagirizwa harimo ico guteza imidugararo mu banyagihugu. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru y'Idonido.
Asomi icyemezo cy'urukiko ku rubanza rw'ubujurire ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kuri Madame Yvonne Idamange ryamugwiza, impande zombi ziburana ntizari mu rukiko. Umucamanza yasomye iki cyemezo mu rukiko hari abanyamakuru n'undi buturage umwe gusa. Madame Idamange yakurikiranye isomwa ry'iki cyemezo ari kuri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali hifashishijwe ikoranabuhanga ry'iyakure. Mu rukiko rwabanje kwibutsa ingingo ebyiri Idamange n'abamwunganira mu mategeko bashingiyeho bajuririra icyemezo cyo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo gifunga by'agateganyo uregwa mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Bajuriye bavuga ko Idamange yafashwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka arasakwa afungwa binyuranije n'amategeko. Bavuga ko bambaye civili bageze kwa Idamange batagaragaje ibyangombwa bibaranga, bamwambika amapingo batangira gusaka saa 8 z'amanywa barangiza saa 8 z'ijoro na mapuro zitangwa n'inzego zibishinzwe bagaragaje. Idamange akavuga ko abasore bagera mu 8 afata nk'amabandi binjiyiwe badakomanze bamwe burira igipangu akavuyo gahita akavuka kuko ngo abandi bantu bariwe batangiye kuvuza induru bakibona bagabweho ibitero. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwo busobanura ko inzego z'umutekano zagiye kumuta muri yombi kubera ibyaha biremereye akurikiranyweho zifite impapuro zizemerera kumufata ku ngufu ndetse no kumusaka. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwasuzumye ubujurire bwe ruvuga ko muri dosiye harimo izo mpapuro kandi ko bigaragara ko Idamange yazishyizeho imikono. Ni impapuro Idamange avuga ko yazisinyishijwe ku gahato mu gicuku. Umucamanza akavuga ko asanga nta gikorwa kinyuranije n'amategeko kuko uregwa yatangiye gusa ako mu masaha yemewe igikorwa kirakomeza bitewe n'ibimenyetso byari bikenewe. Ku yindi ngingo baburanira Idamange na ubwe batemeranijweho n'umucamanza wa mbere ni impamvu zikomeye yashingiyeho hamufunga by'agateganyo. Umucamanza yasesenguye icyaha ku kindi nk'uko nabo bakiburanye kimwe ku kindi. Yavuze ko kuba bavuga ko Idamange mu magambo yavuze nta myigaragambyo yateje bityo bagasanga atagombye kubifungirwa bihabanye cyane. Yavuze ko gukora icyaha n'ingaruka zacyo bidakwiye kwitiranywa kandi ko kuba Idamange avuga ko nta myigaragambyo yabaye atagaragaza ko yakumiriwe ku bushake bwe. Naho nko ku cyaha cyo gukwiza impuha hifashishijwe ikoranabuhanga, umucamanza ku rwego rwa kabiri yavuze ko Idamange amagambo yose yemera ko ariwe wayavugiye ku muyoboro wa YouTube kandi ko nk'umunyarwanda amategeko amwemerera gutanga ibitekerezo bye. Aho urukiko rukibutsa ko koko amategeko y'u Rwanda ntabakumira gutanga ibitekerezo ariko nanone ubitanga agomba kumenya aho uburenganzira bwe bugarukira. Icyo kimwe no kubindi byaha byose urukiko ruvuga ko uruhande rwa Idamange rutigeze ruvuguruza impamvu zikomeye umucamanza wa mbere yashingiyeho afata icyemezo cyo kumufunga by'agateganyo mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Nyuma yo gusesengura ingingo ku yindi, umucamanza ku rwego rwa kabiri yavuze ko ubujurire bwatanzwe ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo nta shingiro bufite. Yahise ategeka ko icyemezo cyo gufunga Idamange kidahindutse mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Amagambo y'umucamanza agira ati nuko rukijijwe kandi rusomeye mu ruhame yateye Idamange guhita yaka ijambo. Yavuze ko kuri we atumva uburyo urukiko ruvuga ko rwasomeye icyemezo mu ruhame kandi aburanira ku ikoranabuhanga. Urukiko rwamusobanuriye ko mu gihe cyose ruburanishiriza mu ruhame ntawe rushobora gukumirana cyane ko rwabonaga abanyamakuru mu cyumba urubanza rwasomerwagamo. Ibyo ariko ntibyamunyuze Damange yasabye urukiko ko nk'uko ibyo aregwa yabivugiye ahagaragara nawe urubanza rwe rwazajya ruburanishirizwa habona ku karubanda rukava ku kuburanishwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Umucamanza yamusabye kuzandikira urukiko arugaragariza aho yifuza ku rubanza rwe rwazajya rubera bikazasuzumwa. Madame Yvonne Damange iryamugwiza n'umubyeyi w'abana bane watangiye kumvikana cyane kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere ku murongo wa YouTube ahavugira amagambo ubushinjacyaha umurega n'ibyaha bitandatu birimo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda. Hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo yatawe muri yombi umushinjacyaha umurega guhamagarira rubanda mu buryo butaziguye kwigaragambiriza ubutegetsi buriho. Buramurega kandi buvuga ko ibyo yavuze byose nta shingiro bifite kuko ngo rubanda yitwaza ko yavugiraga nta wabimutumye. Ni mu gihe wavuga ko kubera ibibazo by'urusobe yabonaga byugarije rubanda byamuteye agahinda ahitamo kubivugira ku muyoboro wa YouTube. Ibyo biri mu byo yita akarengane gakabije rubanda rukorerwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ahwagira ubusajwe rya Amerika ikigari.
Urakoze Eric. Mu Burundi abarovye binyanzarake na mvugo mu ntara ya Makamba bavuga ko bigoye kwirinda COVID. Amato yabo ni mato kubera izo mvu bakaba bategerezwa kwegerana. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika yifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi tuyisomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Nkuko bivugwa n'umwe mu barongoye abarovye ku mwiha wa Nyanzarake komine Nyanzarake ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi. Barazi ko icyo kiza gikaze kandi cica kandi ko bigishijwe uburyo bwo kucikingira. Abo barovyi bavuga ko ikibazo bagira nk'uko babandanya bivuga n'uwo mukuru w'abarovyi kuri uwo mweha n'uko bakaraba amazi iyo mu kiyaga Tanganyika ayo nayo akaba cafuye.
Nukuri imigwa yaje na corona n'ukwikingira corona kuri no plage nk'abarovyi tujitwamo neza kuko kana tomboye turagira n'abaganga baje kudushigikira kugira badufashe kugira twikingire cyo kid bo badufasha ko crawl n'amazi mugaba amazi naho kibazo tufite ku mazi niko atamazi meza ariho tuva matanganika Tanganyika nayo ifite ubucafu ego hamavu icyo abarovyi uko tubahanura misi yose bavuye mu mazi hajya bageze mu gatondo imbere yo gukora ikintu cyacu cyose bamaza gukaraba amazi arimo chlore.
Uwo murovyi abandanya amenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS mu funyafunyo y'Igifaransa ryabaronkeje abaganga baba hafi bakaza barapima ubushuhe uwo biketse bagaca bamutwara kumupima COVID-19 mu bituro vyategekanijwe n'ubushikiranganji buraba ivy'amagara y'abantu mu Burundi.
Ukundi rwana ngaha daye twaragize nibakwe turaronka abaganga barungishwe na OMS sandukorana ngaha misi yose na baganga bane misi yose bamangaha misi yose nta munsi numwe bategera basiga ngaha badufasha misi yose kumanuro aricyo banyagihugu abarovye bibagiye bakababwiye ati mwibagiye kuvuga yuko umurovye avuye mu mazi arakaraba hajye gukaraba akamupima ubushuhe bampimye ubushuhe basafise ubushuhe burenze gonyene hashaza intervention rapide chimutwara abasanzwe bapimira corona na ebola eko
kumweha urahitwa mu mvugo muri komine Nyanzarake nyene naho nyene baremeza ko bakaraba iyo bavuye kuroba mu gatondo ariko ko ikibazo bafise ari cyo gushobora kwambara agafukamunwa bariko bararoba canke gushobora guhana imetero hagati y'umurovyi n'uwundi kandi ubwato busanzwe ari buto ku bantu 12 bajya gutera urusenga.
Ntibitworohera nyene ni hamwe hamategeko nyene nandiho ntibitworohera kubera gufata ingafe gufata urusenga umuntu agwana n'urusenga n'agafukamunwa ku munwa usanga bitatworohera. Turabitahura nyene turabitahura nubwo usanga bishika kandi yego no gushira ingufu hamwe nyene tukaraba n'ahandi ho mugabo ntako bimbona uko byokunda kuko usanga tuguma twegerana kandi numva bavuga ngo iyo mwegeranye naho usanga n'ubundi ushobora kwanduza mugenza cyangwa akakwanduza usanga nyene mugabo ntibiba byoroshe.
Bamwe mu bakoresha babo barovye bavuga ko atakibazo bogira cyo kugurira abakozi babo dupfukamunwa ariko kavuga ko bigoye kumurovye yogoma kambaye kuko gashobora gutoteshwa n'amazi y'ikiyaga mu gihe cy'imifunda cyane kagatoteshwa n'urume ruvuye ku mbeho mu gihe cy'urukerera ubona ko abarovye barara mu kiyaga bariko bararoba. Gaspar Nzisabira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi abona ko icyo kibazo cyo kwirinda COVID-19 kigoye kuri abo barovyi, agasaba abakoresha b'abarovyi gupimisha abarovyi kenshi kugira ngo bashobore kuguma barikanuye n'ikiranda gate mu bakozi batarabimenya.
Raba uwo mwanya utegezwe kuba hagati y'umukozi n'uwundi nta metere ishoboka. Urumva ahi wacu ntiturashika ku ngingo yuko boca bahagarika akazi. Mugabo jewe nahanuye ko muri ico gihe boheza bakabapimisha kenshi. Mushobora kumvikana ro kwa muganga bakaza barabapima yo COVID kenshi kugira ishitse buno nyene bahagarike canke barabindi ngingo bafashe bafata nuko ama rero uri kanuye bya barovyi byo biranagohe izi maske ziroye kwa mazi ndizimeze kimwe zose hari zoca zikugora guhema.
Gaspanze Sabira rongo ishiramwe rya barovyi mu Burundi avuga ko iryo shyirahamwe yishinze kuza rirahimiriza abakoresha mu buzi butandukanye kuguma maso mu bihe by'iki kiza, bongere bafata ingingo zose zofasha gukingira abakozi babo ico kiza.
Tumushimire Desire kuba adusomeye iyo nkuru. Muri Tanzania abashinzwe inzego z'abimukira batangaza ko mu ikambi y'impunzi z'abarundi yanduta abagore n'abakobwa barenga 15 batoroka ikambi uko kwezi gutashe bakaja mu bisagara kurondera uko babaho. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Joven.
Ibyo bibazo hanini bihambariye abari munsi y'imyaka 19 hamwe n'abataraheza amashure. Kubwiye mpamvu abarenga gato 15 baratoroka inkambi kujya mu bindi bisagara mu gihugu cya Tanzania, cyane cyane bajya gukora akazi ko kurera abana. Ugize amahigwe arasohoka, ufashwe nawe agasubizwa mu nkambi. Bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika bemeza yuko ubuzima bw'umwigeme mu nkambi butameze neza kubera bahura n'ibibazo byinshi. Akarorero gufatwa ku nguvu iyo bagiye gusenya, guheba amashure no kutaronswa imfashanyo zikwiye.
Turahura n'ingorane zitandukanye, imfashanyo ntiziromwa bikwiye. Bamwe barafatwa ku nguvu, abandi bagaheba amashure y'ipanye ingorane babahuye nazo. Izo nizo ngorane duhura nazo.
Fasha bumeze nabi nyene bukebuke nyene n'uko umuntu nyene agenda arahura n'ibibazo ugasanga afashwe n'ikibazo cyo gufatwa ku nguvu. Hari igihe umwigeme nyene usanga iyo agiye nko guhiga nk'ugasanga yarahuye kibazo sana mufashe ku nguvu cyanke nyene mutabyumvikana ugasanga narako baramukoreye byafura mbi nyene n'icyo kibazo nyene dufite.
Duhura n'ibibazo byinshi, ibibazo bitandukanye bigeme. Ibibazo byinshi duhura nabyo hari abafatwa ku nguvu bagahohoterwa, ndetse abandi bakagira nke bakagira ibibazo bitandukanye by'ubukene kanaka nk'abigeme kubera ataho kwikora. Usanga bagiye mu nzira z'ubushirashuzi ugasanga baratwaye inda mu gihe batiteguriye, ugasanga ibibazo byose ni ingorane zuhuye n'umwana w'umwigeme.
Abanyeshuri bakwije imyaka yo kujya mu bihe byabo nabo bugarijwe no kutaronswa ibikoresho bo kwifashisha mu gihe baba bari mu bihe by'ubutinyanka. Icyo kibazo kigatuma basiba kujya ku ishure, abandi bagacira yo guheba amashuri.
Iyo tugiye mu butinyanka biratugora cyane, bivanye n'ubwo tudafise ibikoresho kwiye byo kwifashisha mu gihe tuba tugiye mu butinyanka.
Ibintu z'ibikoresho iyo ntibiboneka ntazo twigira tubona. Bamwe baravuga yuko bazo bidufashisha mugo ntazo twigira tubona. Kimwe baratwemeza yuko bazoza babiduha mugo ntazo bigira baduhereza.
Abandi ibindi kandi bigeme duhura nabyo n'ubu bafise ubwo buryo bwo kuntu babayeho, kaca usanga arabuze nk'ibikoresho byo kwifashisha mu higa misi agenda mu bihe byiwe, akabura nk'indobo zo gukoresha, amasabune cyangwa amakotegisi yo gukoresha, cyangwa uwo mwanya ugahorana atana ubukwembe afise mbere akabura n'ubukwembe yo kwikenyera nk'iyindi yambaye yononekaye. Rero twebwe abigeye nicyo mbarumenga ni uko abagabo twitwararika bakatwitaho cyane, kuko bakadufasha duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye.
Kandi benshi harimo nk'abo usanga bakwiga imyaka kujya mu bitinya, ugasanga ibyangombwa ntitubironka. Kacu usanga bamwe bariko barajya gukora ibyo tubatari bifuza kugira baromeze ibya bintu byo kwifashisha mu gihe abari mu butinyanka. Kubera abanyeshuri benshi baraya bakajya mu bisagara kugira baze kurondera nk'ibintu bigezweho, kubera usanga nk'ababyeyi bataronka amahera yo kubibaguriya cyangwa yemera kujya mu gisagara kugira bironke.
Iyo bagize ingorane bisaba yuko bitura ku kigo cy'abakenyezi kigizwe n'ishyirahamwe IRC, ariko bemeza yuko atamfashanyo baronswa zikwiye. Kubw'iyo mpamvu basaba amashyirahamwe kubitaho no kubaronsa ibikoresho bikwiye kugira ibyo bibazo bigabanuke.
Icyo twabasaba ni uko bo
hasi mu bihe tuba tugiye mu Tinyanka kadufashisha ibyo bikoresho kindi twabasaba nuko boza baratuba hasi mu ngorane nko mu kuhohoterwa cyane mu kudufasha mu bihe tuba dukeneye
nk'ubu ugiye mu bihe byawe urasaba ikotegisi ugasaba amakanga ugasaba n'indobo ibyo byose turabisaba kubigeme baba bagize ingorane badafite icyo bifashisha
kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika
tugushimire Jovini ubwato amahanga abutwara ibicuruzwa bwari mumaze hafi igihe kigira kundwi bufatiwe mu muhora w'amazi wa Suez bwashoboye gusubira kubandanya urugendo rwabo ubwo bwato bwari bwafatiwe muri uwo muhora ku munsi wa kabiri w'indwi irangiye bukaba bwarazibiye uruja n'uruza rw'ubwato butwara ibicuruzwa muri uwo muhora uri hagati y'akarere k'Iburaya na Aziya twavuganye na Lionel Remesha umwigisha kuri kaminuza International Alliant University akaba yigisha ivyerekeye ubucuruzi mu makungu kuri iyo kaminuza ari mu gisagara cya San Diego leta ya California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika aratubwira uko yakiye uburyo ubwo bwato bwasubiye gusubira guca muri uwo muhora bukabandanya inzira yabwo
twabyakiriye neza kuko iyo nzira ya Canal de Suez urabona no muhora uhuza Europe na Asia eka iranahuza na Afrika iyo muhora rero ukabucamwo ibidandazwa byinshi cancane nk'ibintu by'ibitoro eka ibidandazwa bikorerwa mu mahinguriro eka ibyo kurima ibitungwa ibidandazwa byinshi biracangaho muri iyo nzira urumva hari habaye rero iyo ngorane y'ubwato bwari bwafatiriwe butashobora kurengana hanyuma bubuza izindi kubandanya zica muri iyo nzira urumva muri ico gihe byari byateye ikibazo kuko amato menshi yararindiriye ko uyo muhoro ushobora kugurugwa ibiciro byabo amahera bariko barakoresha ariko araduga abantu rero bagaca batinya yuko uko kudugwa kw'amafaranga bashobora gutuma ibidandazwa bafise bizimba canke bibura ku masoko mpunza makungu
yego baravuga ko ari bice bigera kuri 15% ku ijana muri rusange mu budandaji ruruza rw'amatatwari bicuruza ku isi umuhora rero urakomeye cyane bakavuga ko amafaranga yatakazwa ku munsi amafaranga yinjizwa muri uwo muhora miliyoni hagati 14 na 15 z'amadolari ku munsi n'umuhora rero ukomeye cyane impanuka nk'izo zibandanije kuza ziraba muri kazoza mubona abantu bashaka kuvyirinda gute canke n'ibintu bishobora gushika
impanuka nk'izo mu bisanzwe kenshi ntizikunda kuba ariko ni inyigisho cancane ku badandaza no ku mahinguriro kuko kenshi abadandaza benshi hariho ibyo bita just in time inventory system ukungene bategekanya ukungene baronka ibidandazwa baca babigurisha urumva iyo habaye ikintu gituma bidashobora gushika nk'uko bari babiteguriye hari igihe rero ibidandazwa bica bibura urumva nk'ubu nk'abadandaza bateza kuzoza baraba yuko ashobora kuba intambamye nk'izo ashobora kuba ingorane nk'izo bigashika ibidandazwa bigateba gushika hanyuma bakagerageza kwama batunganije bafise ibidandazwa bikwiye babiteguye neza ariko ku ngaruka z'isi ndibaza yuko kwera yari iminsi itandatu gusa yari yahugaye ntibizogira ingaruka mbi cyane ku isi zo kwigarurira buhoro buhoro nk'uno munsi nabonye ibitoro byari byagabanutse igiciro gatoyi ariko byari byaduze mu minsi iheze kubera burya bwato bwari bwugaye burya muhora
muri make kubatwumviriza mwose bamukabibutsa ikibazo cyahabaye biravuga umusenyi imiyaga y'umusenyi uba yujuje muri uwo muhora kuba umuhora utagutse cyane ku bwato amahanga nka burya ubwato buteye ubwoba baravuga ko bungana n'ijya nyubakwa y'i New York Empire State Building ubona ubwato bungana gutyo si kibazo umuhoro utagutse niki cyokogwa muri make cyane
icyo ni kibazo ciza cyane kuko urabona ujye muhora ubatswe umwaka w'1869 ubu naho ukabubona amato y'ubu basigaye bakora amato manini manini cyane urumva ubu batanguye kubona ubwato nka burya butanga kuza buragira ingorane barifuza nabone ndibaza ko bari barabigize imigambi muri Egypt kugerageza kuwagura ujya muhora ariko ubu bazoca basubira barabe icatumye ijya mpanuka iba ariko ndibaza ko bazoca biyumvira kuwagura umuhora gusumbya kugira ntihagire ubwato umwe ushobora kuvukara hose.
Niyo turangiriza amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya, dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasigiye Beyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo, mugire umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.